Kino dusaba umukuru w'igigo ni kintu kimwe gusa. Nareke kudadaza nagerageze gusoma amategeko uko yanditse hanyuma akureyo kandidatire nta bindi. Aho tavuga rumwe nabo nagenda abasaba yuko bogira bakagerageza. Kumvikana ni leta nyine ihari ntagira ubudadaz bose bahuze agira ibyo baheberanira ku mpande zose kandi biboneka
cyo tumusaba nuko yoheba iyo manda akayiheba ama akawumushinga ntaye nyine akabona yuko ibyo byose ibintu byose biri kubera ngaha mu Burundi ari bo ari karabitera abo batavuga rumwe nuko bokomera ku muheto mpaka ahebye iyo manda mugabe ibyo bakora byose bakabikora mu bwenge atacyo bononye mugabe ntibadohoke
buraba iyo matora nkuko byasabwe bakayigiza inyuma hanyuma nabo batavuga umwe bakagerageza bakakoresha ubushishozi bakabyumvikana bikazoca mu biganiro n'umwumvikano mu bisanzwe leta ikagira ibyihebye nabo bakagira ibyo bahebye igihugu kigasubira mu mutekano
nuko nyakubahwa perezida yabanza akamenya ko abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ari abantu batandukanye n'abandi bantu kuko tuza kuba turi abantu babona ibintu uko biri bakabivuga uko biri atakurya umunwa atahugirana urumva rero kandi ndanamumenyesha ka perezida yagenze amahanga n'isi yose yayizungurutse arazi yuko bavuga yuko Burundi ari umutima wa Afurika igihe rero umutima ugwaye igihugu kigwara cyose afika igwara yose hamwe rero sabaruti rero ikintu kijanye na manda yiwe niyo je novuga hanini yatumye mbiranyisha bava mu ishuri kuba ikintu cyavuzwe yameje havuzwe yuko umutekano udakwiye waretse gukwira kwa amasaha akavugira mu nyaka abigana handi heshe icyo kintu mbagavuga ati none amasaha avugira ikintu kubera manda ya Petra Nkurunziza aho yabatayemeye gere ikintu nagiye ncyasaba rumba kubijanye ni munyeshuri wo kameza w'undi ntashaka kuronka amahoro mu gihe n'igihugu kitaba ki afise igihugu kibanza kironka amahoro hamwe nako tubone kuronka amahoro aho batavuga rumwe nuko ibyo basaba jewe nka jewe ubu yandayibona yuko ngo byasa nibintu bitabigoranye cyane nta ruhara runini hano gira yuko hariko za baba fisi kuko siwe babisabye gusa ahubwo nabandi barabashikiye amakongoro avuga ati ibintu byose mu yayemwe yemwe tubirabye tubwo ibintu kwabigiye mu tubizi tuba twakwikanye nyene impanda zihazi harugwa niki musangwe kuva mu demise ngo ya mu demise DC imyaka 10 irakwiye hanyuma umuntu abategeza kuba twa igihugu bavuze ati ntawurenze imyaka 10 sinibaza ko yarahinduje nationality numa cyo twambaga ati rero je byose je nta kintu nagira kinini hano reprocha opposition
tu pete mu nzi atumusaba ikintu kimwe gusa nica barundi bose bamusaba nica abantu bose bamamusaba nikimwe nawe nyene kizi nguse di kandidatiwa kayireka nta kindi kintu se twamusaba nyako byerekana ingorane zacu nibaze ko inkomoko ya byose inkomoko nyamukuru umuzi w'ibazo byose biri ngaha muri kintu gihugu muri no minsi niyo kandidatiwa ya president Nkurunziza iyo rero yavuye cene nibaza ko nibidizo ca bihera nibaze ko tura dusa ku ishure abakora bagakora abatwara amabisi bagakora mu buzi bwose bigagenda neza aho batavuga rumwe ico nshaka kubasaba ni kimwe gusa nuko kintu cyose ba entrepreneur muri no minsi bokirana ubwenge bakaraba ku buryo tangaruka mbizo bakumunyagihugu canke ayo bundi nta kinini umuntu yabasaba kuko sibo bitanguye ugomba kugira igiti kubuye kitazogaruka we ukura umuzi wacu ntukura amashami cyangwa ikiniki no umuzi ukura umuzi rero umuzi wa byose ni Petero Nkurunziza niyo kandidature yiwe nta kinini mfise no saba opposition kiretse yuko byo bakora byose bakora n'ubwenge bakaraba ku buryo atangaruka mbizi bakumunyagihugu umutoye
naho yoba yibaza ko ariko arakurikiza amategeko abireke kugira ngo Burundi bube mu mahoro ifate nk'umushinga ntahe tuzomufatireho akarorero natwe turi inyuma yiwe hanyuma ico nsaba abari mu migambwe tavuga rumwe na leta tubasaba yuko bobigira mu bwenge hanyuma dusaba n'abantu bose baje mu myerekano ntibaze baraturira nk'imiduga canke ibindi bintu nko guturira n'abantu ni ibintu bibabaje dusaba bigenze neza kugira imyerekano nibaze ko ibwirizwa shingiro birekurira mu Burundi wari we wese kugira imyerekano nibaza yuko ibyo onye byo haguma na cyane cyane muri iki gihe tubona ata kintu na kimwe kiriko kirakogwa.